amasoko y'ibyo Amerika muri commune gihezayi nta yagitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi ahubwo yibutso bwo kuyibubu rukubwemo abanyeshuri barenga 150 batutsi bishwe kwa 21 kwa 10 igihumbi kimwe 1993 yabwiye ibyo Amerika ko icyo kibanza cyari kimaze iminsi gisukurwa kugira cyakire abaja kwibuka abo bana bishwe na bamwe mu barezi babo hamwe n'abanyagihugu baho mugabo baba abaturuka ababyeyi babuye abana aho mu Kibimba amashyirahamwe y'abacika cumi n'ayandi mashyirahamwe yagwanye abanyabwoko nta n'umwe yemerewe kujyayo bisigaye gusiba umushyirahamwe yagize umutekano n'intwaro yo hagati niwe yabankiye kuja muri uwo muhango Martin Teretse yabwiye inshuro zibiri zose ku magenekerezo ya 11 na 17 uku kwezi abaturuka amashyirahamwe ku munwa ko babwirizwa kuja hamwe n'abandi barundi ku ntatemwa ya perezida Melchior Ndadaye n'abafasha biwe iri ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura amashyirahamwe yafite icyicaro bagashyiraho ingori z'amashurwe kubera nyakwigendera Ndadaye ari incungu y'abarundi bose inshuro zibiri zose abaterukira amashyirahamwe bamusabye kubaha inyishu yanditse ariko ababwira ko ata nyishu yanditse agira ashima kubahamagara umubiri we abaha itegeko ku munwa nk'uko babyanditse mu itangazo basohoye jana bitamucero umukuru w'ishyirahamwe ry'abarokotse mu bwicanyi bwo mu Kibimba afatiye ingingo ya leta niho nyango wajya agateka akazina muntu
twe kubona batatwemereye ko tuja kwibuka bene wacu abari mu bwoko bw'abatutsi bahitanywe n'icyo kiza ntitwabyakiriye nka neza ko kusaba leta nuko isubira ku ngingo yafashe tatahuritse nuko n'indi tariki yose twabasabye kwibukira ko batayitwemereye leta rero yubahirije amategeko mpuzamahanga yasinye ajyanye n'iby'agateka akazina muntu
kuva mu mwaka wa 2003 abaja kwibuka mu Kibimba batabikora ko babyifuza mu 2020 haheze amezi make perezida Ndayishimiye yaroye ku butegetsi abategetsi b'intara ya Gitega bavuze ko baburije izo bikorwa ku mbuga z'umutekano muri icyo kibanza kiri ku mutumba perezida afite ku Kibimba ari naho asanzwe avuka umwaka uheze naho hemerewe abantu 10 gusa leta ivuga ko ari ukugira bikingire virusi ya covid-19 ntibyigeze binyura berekewe n'iyi ngingo kubera andi mashyirahamwe yatigeze abuzwa gukoranya abantu bekana iminsi mikuru ikomeye y'amadini amashengero harimo uyurizwa mu ijuru rya Bikira Mariya yaheruka kwakira abantu izinzi cyangwa mushano cyegera cy'umukuru w'ishyirahamwe ya Sejo Nusize Cyirimoto asanga leta iri kuravangura abarundi kandi yavuze kwishyira kubwiyunge abivuga afatiye ku yandi mashyirahamwe ahana inyungu z'inzirakarengane z'abahutu adasubira kwibuka barabo harimo abacitse ku icumu 95 muri kaminuza y'u Burundi batunganije n'ibiganiro byinshi uyu mwaka mu gihe cyo kwibuka
barabereke ko arandi mashyirahamwe baheruka kwemerera zazirikana zavuga zose nta n'uruhusha zisaba abantu batase umuntu umwe agaca avuga ngo tube turisubirije hamwe bibaza ko abavugiye bose leta yoreka kubwira ibintu by'amacakubiri hagira abo yemereye n'abo yangiye kandi kwibuka abantu biraruhura ubundi nabo batababankiye nshimite n'inkota mu mutima ni uko tubibona
kubwameza Christian Ntakarutimana arongora urwego rw'abashingwamanza haga abategetsi basa n'abariko bihora ubwoko bumwe
aho hose mu ntumbero y'ukwereka ubwoko bumwe ko bariko barabuhora ubundi nabwo ariko barabwihora ni ukuvuga yuko twebwe muri Raja Burundi turabona neza yuko ku ntwaro ya CNDD-FDD atawutunganiwe uzopfa bubonetse
Simon Suguru waseruke ababyeyi babuye abana mu Kibimba na basaba ko babahekuye bakubitwa intahe mu gahanga
kugeza uno munsi mu batwiciye abo bana atari umuyobozi nta bandi bashoboye kuronka igihano n'ubu nyine turasabye leta dushimiye kudufasha abo bose bigisha canke bashigikiye amacakubiri mu byo bavuga canke bakora ubutungane bubandanye bukora ataho bwegamiye na hamwe ubutungane bwiza niyo mizi y'intwaro iyariyo yose
mu 2020 sentare ntayuzwa y'u Burundi yahanishije ibihano byo gufungwa imyaka 20 n'uwo guherayo abagabo 19 bagizwe n'abategetsi ba kera abasivile n'abasirikare barimo nyakwigendera perezida Pierre Buyoya babizikanije na Ndadaye mu 1993 w'inyuma y'ugaruka ku butegetsi mu 1996 batanu bonyene abasirikare b'abakoronel nibo bari ku butaka bw'u Burundi abahanywe bavuze ko bari mu burenganzira bwo kwiregura basigura ko bafata icyo gihano nk'uko atacyabaye Melchior Ndadaye niwe perezida wa mbere yitorewe n'abanyagihugu mu Burundi intwaro ya demokarasi ishingiye ku matora y'imigambwe myinshi yatanguranye nawe n'umugambwe wiwe Sahwanya Prodebu ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 6/1993 inyuma y'intwaro za gisirikare zaga n'inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi zakuga kuburaniwe kuva mu 2002 inyuma y'urupfu rwiwe kwa 2001 ukwezi kw'icumi chenda na gata tu ingwano zama zina kai renga chumi za huzi migui yaba hutu ya guanya leta ito gihe ya iyo wenala tuuzi onivuga kuzaita nye wanu valengi humba majana tatu eloja wikaneza ihuja Amerika.